Trump a Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abatwumva mwese aho muri, mbanze mbasuhuze hano kuri micro i Washington DC. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, nyobora ibiganiro by'uyu mwanya. Mwese kandi mbahaye ikaze, ni radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
Twebwe turabakira ntabavukanye kandi tureme kuzoafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzamwemeye gukurikiza amategeko.
Uwo ni Anicet Ndayizeye, Buramatari w'intara ya Kayanza mu Burundi. Ni mwijambagije ku bayoboke ba Zibia Ngendakumana bagarutse mu Burundi bavuye mu nkambi z'impunzi mu Rwanda. Abo bayoboke ntibemeye gukurikiza ibyo basabwa n'amategeko y'u Rwanda ku bijyanye n'imyemerere yabo. Iyi nkuru kimwe n'iyicwa ry'abantu babiri bazize igisasu cya grenade mu ntara ya Gitega mu Burundi ni mu kanya gato mu biganiro byacu kuri iyi saha. Tubaye tubararitse mugume ya radio zanyu ndetse na telefoni zanyu kuba zifite hafi. Mbere y'amakuru yose ariko, reka tubagezeho iyi nkuru ya nyuma yitugezeho muri uyu mwanya. Ni uko muri Afrika y'Epfo, Winnie Mandela wahoze ari umufasha, yari umugore mukuru wa Nelson Mandela watabarutse nawe wari perezida wa Afrika y'Epfo, Winnie Mandela yitabye Imana uyu munsi afite imyaka 81 y'amavuko, nyuma iyi ndwara yamaranye iminsi. Yaguye mu bitaro by'i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Nelson Mandela na Winnie Mandela, tubibutse ku bakurikirana amakuru muri Afurika y'Epfo, bari barasezeranye 1956 baza gutandukana kuri bumwe n'amategeko 1996, imyaka ibiri gusa Nelson Mandela amaze kuba perezida w'umwirabura wa mbere wa Afurika y'Epfo. Hagati aho kandi ubwo tubibutse ko Nelson Mandela amaze kuva muri gereza bagatandukana, ntiyongeye kubana na Winnie Mandela nk'uko byumvikana. Iyi nkuru ku buryo burambuye tuza kubagezaho amakuru yacu ataha, twongeye kubararika muri uyu mwanya. Ariko noneho reka dufate ku makuru yo mu Burundi, duhere mu ntara ya Gitega mu Burundi rwagati, aho abantu babiri bahitanywe n'igisasu cya grenade cyarayitewe ku mugoroba w'ejo ku cyumweru mu ntara ya Gitega muri komine Gitega. Abandi bantu 14 barakomeretse. Iyi nkuru tugezweho na mugenzi wacu Fidelian Twanesabimana uri mu ntara ya Gitega mu Burundi.
Nkuko bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba wa Rugari Gitamo, hari igihe cy'isaha 2:30 mu ijoro rya Pasika, aho iyo grenade yategwa mu kabare kuwitwa Niyunge Kore Menegir batazira gafyiri Kiza Godance. N'umukuru w'umutumba wa Rugari Gitamo ari nawo mutumba uri ku gasoko ka Ceru ahari akabari katewemo grenade.
Ego ukuntu vyagenze murazi ejo ko hari ku munsi mukuru wa Pasika, abantu bari bateraniye ngaho kabare bariko barasorora na cyane cyane guharugwaruka kw'abajene b'abahungu. Hanyuma rero hadutse umuntu nyene abateramo grenade, abo bantu bamwe barakomeretse, twasanze hakomeretse abantu 9 na babiri bitavye Imana, abamerewe nabi barashika 4, bandi 4 nabo bariko baratembera baciye barikora ntibari kwa muganga, hariho abari kwa muganga. Aya nuko nta makime tuzi ibyo bavyaravuye ku byo bintu, kuko n'ukuri muno kuri no mutumba hari abagahengwe, twari nyine twatorewe merewe neza. Ibyo bintu ntibyari byiherutse, byaruka kera cyane.
Uno mukenyezi ari mu bari bateramiye muri aho kabari aratubwira uko vyagenze.
Twe tumaze kuba turi ngaho nyene duterambye hamwe n'abandi banyagihugu, twe tuvuye ku isengero turaza, tumaze kuza turaturamukanye n'abagenzi badusanga ntibanezerewe. Tugiye mu kigo twicaye akanya gatoyi, nta nisho twariko turafata twebwe, twumva iyo grenade iraturitse. Bamwe bashabiruka baja mu kigo, jewe rero ncansibuka hariya muntuze mu mwango haryaye, ncandaza kuraba, ncasanga imigandi kandi twe twayora tujana kwa muganga, wowe yaciye acikana, kamushanye ku ivuriro yacikana. Ce twe twakoze gusa twayoye abo nyene batwaye mu bitaro tubajana ku ivuriro, kubera iri hafi. Mwika twe batubwira yuko gusa hariho umuhungu yavuze yuko yaba yabonye caca ibikeke kiva amaja ngahaye, hagere hafi yibare hagere mu bitoki.
N'umusore nawe yari kuyotsa inyama muri aho kabari nyene, avuga ko bibabaje kubona umuntu atera grenade mu bantu benshi, kuri ubu ariko ahiga umuntu umwe.
Umva rero nzi nkozi zikibi arondera umuntu umwe naho muba muri jana. Rero twumvise nyene iyo grenade iturika, nirasanzwe ndiko nkora hajya kujya majya hije irondera umwe naho muba muri jana ntaguterera caguye ngaho aho arakanogokiye.
Uyu mutama ati twaguye mu gahundwe ko ku mutumba twari twibaniye neza
twibaniye neza nganka hari nishwaje ari hajya ba atazo hene ba police baza ba batendera ngaha tagoze ati hari ejo tanga cyane gose cyago twene bishi abwiye mu gahundwe nyine newe yo mu gahundwe kandi ari ibintu bije nyene kitiruko tazio jabi
mu gatondo kuno wa mbere habaye inama kuri uwo mutumba yahuje n'abajeje intwaro harimo na musanero wa komine ya Gitega komiseri w'ipolisi mu ntara ya Gitega n'abanyagihugu kiza godance arongoye mutumba wa rugari gitamo aratubwira icapfunditswe muri iyo nama
twafundise ko tugiye kwicungera umutekano dufashije n'abanyagihugu amakomite mixte asubira kore komite mixte dusezi kore nkuko zahora zo kurakora twari twarasinzire twari jajaye tubona ko mengo amahoro yaragaye yarabonetse Nyesu kwa buge yana wanyaji huko tuigie gusuira kusuira makomite muteka nukia tuira harira.
Mugi polisi wa menesha kwa banu babiri muri bane bikekwa kwa ba maze gufata kumvuza mato kuchero muri komine nara Gitega Fidede Antoine Nsabimana Ijwi ry'Amerika.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacyari mu Burundi. Bamwe mu Barundi bafite imyemerere bakurikira uwitwa Zebien Ngendakumana bari barahungiye mu Rwanda batahutse ejo ku cyumweru kuri Pasika. Byari byitezwe ko abandi batahuka uyu munsi baturuka mu Rwanda nabo. Ubuyobozi bw'abashinzwe umutekano mu ntara ya Kayanza mu Burundi batangaza ko biteguye guhangana n'abo bayoboke ba Zebia mu gihe bazagerageza ko kujya gusengera aho bari basanzwe bajya gusengera hitwa Ibusinde. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri mu Kayanza Jean Bosco Ndarurinze niwe utugezaho iby'iyi nkuru ku buryo burambuye.
Ubwindu ariko bwa nyuma leta y'Uburundi cy'ikibanza aracugaye uzocegera adakomereka ntabwe yuko atabimenyeshejwe
icyo indwi zose buramatari w'intara ya Kayanza Anicet Ndayizeye yasubiyemo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'Ubusinde kiri muri komine ya Gahombo. Iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayobokeye b'inyigisho z'umwigemeze biyagenda ku mana bo mu makomine ane y'intara ya Kayanza bagira ku 276 murabo abarengijana baturuka muri komine ya Gahombo isanzwe ibarizwamo umutumba wa Businde. Si kubusabura matari w'intara ya Kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'u Burundi n'abayoboke baze biyangenda ku mana. Ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kuyibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko.
Muremera neza yuko leta y'u Burundi hari amategeko agenga amadini ninge n'abantu basenga mu gihugu muravemera. Muremera neza yuko ata murundi numwe arekuye gusengera ahatemewe n'amategeko. Ntimwishuye bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahitwe sibyo none nibyo mugarukanye. Twebwe turabakira intu bavukanye
kandi tureme kuzowafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzamwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano.
Muri uko gukurikiza amategeko uramutse wa intara ya Kayanza yabari kuriye gusengera imuhira.
Mwavuze ko muri abakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe ekereziya katolika ariyo ibabwiye uko mubikora. Atari uko nobahanura yuko umwe wese yose ashinga umusaraba iwe muri saro cyangwa ahandi mugabo iwe we n'umugabo wiwe cyangwa n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo mana kuko noneho na jina mukatolika bavuga yuko atazoja mwijuru dini atazoja mwijuru umuntu sabyo no we naza gusenga ugasengera muhiri wawe nta uzogukoma mugihe udahunganije umutekano wabanye
umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kayanza yabakuriye inkoni ku gishitsi ko yiteguriye guhangana nabo mugihe borenga kuvyobora amatari yabasavye
ikibazo cy'ubusinde ubutwara cyifashe n'iki wacu kirimo abajijwe umutekano ni kandi ntabwo twifuza guterana amabuye nk'uko byabaye mu myaka iheze turazi ko tuvukana turi bamwe bose rimwe twese turabarunda ntihagire umuntu azazanye agatumatara ko kuyumvira gukora ibihitiye muri imyaka iheze twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi niyo mpamvu twabakiriye uko mubibona ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusukara n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze
uwabaserukiye aho bashikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu
tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe abatujejwe mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwiye ko muzoza muraturemesha
ku izina ryawe yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamburukira amategeko y'indongozi z'ishengero ekleziya bayoboka
muramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekleziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati muremera umusubizi wa Petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe icyatumye dusenga ukwacu ryaribonekegwa cy'umubyeyi Bikira Mariya je nizere yuko uwo bizonanira kujya gusengera muri ekleziya bamuhaye umuco azokwimenya atayirinze kugorana nk'uko babivuze
intara ya Kayanza yakiriye abayoboke ba Zeli yangenda ku Mana batahukanwe mu Burundi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu w'Imana bari mu baciye ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu ntara ya Kirundo bagera ku 1064 iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mupaka wa Kanyaru yo hasi muri komine ya Busega y'intara ya Ngozi mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mbibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Perezida w'igihugu cya Botswana ni mu majyepfo ya Afrika Ian Khama yeguye ku mirimo yo mu cyumweru gishize ashyikiriza ubutegetsi wari umwungirije Mokgweetsi Masisi kugira ngo arangize amezi 18 yarasigaje ya manda ye mu kiganiro muri Isanga cyatambutse uyu munsi mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'abarundi babiri abo barimo Pierre Claver Nsengiyumva ni impuguke mu bya politiki harimo kandi uwitwa Emmanuel Nkengurutse nawe asobanukiwe iby'amategeko n'imibanire y'ibihugu kandi yabaye umusenateri mu Burundi ubu ngubu ari Kigali mu Rwanda mu gutangira muri uyu mwanya reka twumve Pierre Claver Nsengiyumva atubwira uko yakiye inkuru yo kwegura kwa perezida wa Botswana
inkuru yanezereje abantu benshi cyane ni kuvuga ko hari byinshi cyane abantu babonye ko bimeze neza aho abantu babisikanya neza mu byerekeye uburongozi bw'igihugu
nawe Emmanuel Nkengurutse kwa vyakiye gute
nazakiriye neza cyane kuko ari mu ndongozi z'abanyafurika zigenda neza zitanze akarerero keza ku byerekeye kubisikanya ku butegetsi nk'uko amategeko y'ibihugu aba bituma ni ibintu rero byiza byose kwereka akarerero abandi bategetsi abandi bayobozi ba Afurika kandi urabona ico gihugu kuko cyamba dufise abaprezida bama bigenze ko nyene ntibarenze imirenga babahaye nico gitumba usanga cyarateye imbere mu bisata byose by'iterambere bisa rero singe nabigenza bakubahiriza amabwiriza n'amategeko y'igihugu uko abitegekanye bakigira ubuntu bakubahiriza ijambo batanze ibyo rero ni ibintu byiza byagomba kwereka akarorero abandi bakuru b'ibihugu bizotumba ibihugu byabo bitera imbere n'abanyagihugu bakishima bagatera imbere bakubahirizwa uburenganzira bwabo nico nabishoyemo ko ndabyinjiramo
Tia Clavier nsengiyumva mu ntaravye igihugu ca Botswana bivugwa ko mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 970 cari kimwe mu bihugu bikenye cyane bibaho ku isi ariko kuva ico gihe kikaba cagize intambwe zikomeye cyane mu byerekeye butunzi niki ubona cabitandukanije n'ibindi bihugu byo muri Afrika aho mu ntaravye urugero rw'iterambere vyari ko mu myaka 60 vyikukiye gushika n'ubu hari ivyasubiye inyuma ahubwo nabike vyari bifise muri iyo myaka vyasubiye inyuma bigatabangana
ego amateka y'iki gihugu cha Botswana biravugwa nk'uko yaje kubimenyesha ko mu myaka 40 hafi ise cyari igihugu gikenye mu za 70 ariko hariyo ico abantu benshi ngira nka mu Burundi batazi nuko Botswana ni igihugu kinini gifise kilometro kwadrate zirenga gato 1,600 mugabo kagira abantu bake cyane kuvuga abanyagihugu bo muri Botswana ntibarenga miliyoni menga zibiri ntibashikize miliyoni zibiri n'inusu muvuga kandi ko hariho ubutunzi buriho muri icyo gihugu bwinshi cyane mu byerekeye nka ikivugwa cyane ni diyama diyama rero sinzi niba bivuga mu Kirundi mugabo n'amabuye y'agaciro kanini cyane yahaye Botswana kuba kimwe mu bihugu byifashe neza cyane mbere ubu muri umwanya two turavuga n'igihugu giharugwa mu bihugu biri mu nzira y'iterambere ahubwo bavuga ko ari igihugu kiri hagati na hagati mugabo kija mu bihugu biteye imbere bivuga kandi ko iki gihugu mu by'ukuri ubutunzi bwacu ukuntu bwashoboye kugabugwa byarerekanye nk'uko mwabivuze ugushaka kukaba kirongoye kugira ngo bashobore gutorera inyishu ibibazo by'abanyagihugu uvuga ko atakibazo cy'ibivungurwa gihari hanyuma akaba barashoboye no kwiteza imbere no mu bintu bikomeye cyane nko mu gukoresha imitahe mu gushyira imitahe ikomeye mu masosiyete akomeye cyane aba mu gihugu cyabo canke mu bihugu bihana imbibi ikindi cya kabiri ni uko Botswana ikikujwe n'ibihugu novuga ko mu by'ukuri mu by'ubutunzi byifashe neza ariko cyane cyane novuga mu bya politiki bitaze birabangi atantambara twumvise nyinshi cyane kiretse ko muri iyi myaka nk'ubu tuvuga ko aho uyo yegeze kuba afise ikibazo yigeze kuba ariko arashikiriza cyari cerekeye nko muri Zimbabwe aho hari ikibazo yavuze nk'uko mwabivuze mu gitangura kuvuga mu ntangamarara aho yifatiye nko mu gahanga nka perezida wa Zimbabwe ariko rero tugarutse kuri iki gihugu twavuga ko cyane cyane cyatumye kiguma ku ntambwe iteye igomwe mu by'iterambere ari intwaro nziza hanyuma hakaba no kumvikana kwabaye mu banyagihugu akaba atari imigumuko mbere twumvise yigeze kubaho cyane kugira ngo habe harabaye gukoresha ingufu cyangwa ibindi bintu
tubandanye ikiganiro tuze kuri Emmanuel Kengurutse abitegereza ibintu baravuga nkuko twavuga iyo terambere ko mu bisanzwe iterambere nyakuri rifatira mu bice byose bitandukanye by'igihugu no hagati mu gihugu bazi igihugu cha Botswana baravuga ko fumbure gifite abantu bake mugabo hari n'ibihugu bifite abantu bake mugabo byamunzwe na ruswa yatsindaro nka za Guinea Equatorial badafite abantu benshi bafite ibitoro byinshi ariko abategetsi barangwa na ruswa irengeje ariko kuvyerekeye Botswana bavuga kugiye no hagati mu gihugu bona amabarabara meza bona amazi meza ku banyagihugu ibitaro amashuri meza niki abandi ibindi bihugu byo muri Afrika byo hafatira ku iterambere nyakuri rifatira hagati mu gihugu
ego burya iyo ufise igihugu ufise indwara nziza ishingiye ku buyobozi bwiza gukora ibyo abanyagihugu bashaka kikaba gishyitse cyubahiriza uburenganzira bwa kiremwa mu Burundi kandi kikaba gishingiye ku mategeko icyo gihugu mu bisanzwe cyagifite uburyo bwo gutera imbere kuko urumva zirabahiriza abantu abantu niryo shingiro ry'itunga abantu nibo bakora byose iyo bahari uburenganzira bwo kwishyira bakitana ukubahiriza uburenganzira bwabo hanyuma niyo batatse badahava ubutungane bukabatunganiriza abo bantu baca bakora amaboko mu mbuzu bagakora ntibatsinda amaboko bakongera ubwenge bwabo bakabubyaza umusaruro bagahava rero bakagenda bakubaka amahinduriro bagakora byose leta nayo nta kindi ikora atari kubatunganiriza itarahwe kuko amagara y'abanyagihugu ameze neza yuko baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore kwiteza imbere yuko amabarabara n'ibindi byose byagenerwa biriho kugira ngo uzoshinga umugambi wiwe aronka haca aronka imyenda akora imigambi yiwe aho igihugu kigeze gutera imbere cyane cyane abantu aricyo kintu cyitwa abantu iyo uteza imbere abantu ntubatengere n'ikintu nicyo tunga rya mbere rero Botswana baravuga ati nshobora cyateye imbere kubera ko dufite ibintu bya diyama n'ibindi kandi iryo tunga bakarigabura ari abantu bake ibyo birimo ariko si byo bikomeye ibikomeye n'intwaro nziza kuko turazi ibindi bihugu bifite abantu bake uyu mugenzi wanjye yavuze Guinea Equatorial Guinea Equatorial sinzi ko ifite miliyoni kandi nabo barafite ibitaro byinshi ariko ugenda kuraba muri Guinea Equatorial ntabwo usanga bateye imbere nizo muri Botswana bafite rero abantu bake nabo nyine kandi bahagira ibintu byinshi harimo ibindi bihugu ndahenda kuvuga harimo n'ibibanyi nka Congo ifite ibintu byinshi bitagira agaciro tubamenya n'ingana bingana ariko mugabo n'indwara itameze neza abantu iyo bamba ariko barangaza bakubitwa bityo bagirande nta buryo buriho bw'uko biteza imbere noneho na leta yotegerejwe gufata iyo migambi ikayishyira imbere ikabereka inzira nicyo cyitwa uburongozi cyangwa ubuyobozi bwiza urumva ntiyibifatane ishyire mu gaciro abantu ibahe uburenganzira ibahe uburyo bwo gukora kugira biteze imbere nibaze rero ko ari icyo gituma Botswana itera imbere urabona harya rero ndakubwire mu kirundi turakunda kuvuga ngo umugabo ataguhusha itunga hawusha umugore kandi ibyo ni byo muri kigero twashobora no kuvuga n'umugore ni we rero igihugu kiza guhusha itunga yirusha ubuyobozi bwiza kuko si ubuyobozi bwiza byose birakunda kuko ubuyobozi bwiza bumenya ko butwarira igihugu icyo gihugu nacyo ni abantu abantu ukabubaha ukabona uburenganzira ukabafasha ukabashyiraho icyo bakwiye baca batera imbere bakura amaboko mu mbuni ubwenge bwabo bakabugorora bakabibyaza umusaruro bagakora imigambi itumbereye igihe cyose.
Yego tuze ku mirongo ya telefone dufite ni ukuri uratwumva?
Yego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye itumbereye?
Ni Beni ni ukuri ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego ufite akabazo cyangwa icyumviro uterera?
N'icyumviro n'akabazo.
Yego
no mu kiganiro numvise ko Botswana no kuri wumva ibikono byagenze anakarore navuga abakeke batanze muri Afurika kuko n'ibintu bitamenyera muri ibihugu byacu urabye ukuntu bakaba ahantu ahantu ubutegetsi bamwe bavuga ko abandi bavugira ko biragoye rero mbona yuko mu bisanzwe iterambere ntiryobora mu gihe habuze imvururu za politiki mu gihe politiki imeze neza abantu batangara ikibuza ko abantu baba abanyamitahe baza mu gihugu bagakora hanyuma igihugu kikaharonkera ku nguko hanyuma n'abanyagihugu bakaronka umwanya wo kwicara bagateza imbere igihugu atanaguma bangara bamwe bahunga cyangwa uguma wikirika ngo uyu munsi barangira nabi cyangwa byo ni ukuvuga rero ko n'akarorero keza cyane katuma igihugu biteza gutera imbere uko bigenda kose kuko byose bihagaze ku kuba umuntu abaye amerewe neza atambura ni ataguma yiteze ikibi hanyuma mera nk'ububariza mbega murabona natwe mu batunze igihugu cyacu nk'uburundi ko tumenyeye nawe aguma hari injyana za politiki mu bijyanye no gutanga igihugu n'abakijya ko mbega muri yiteguye ko natwe vuba ibintu nk'ibyo bishobora kuba byari mbese
murakoze tye grave mu mwishure
ego aravuze ko igihugu cya Botswana cyerekanye akarorero keza ego ni ukuri kandi irafite Afrika yose kandi isi ikwirabiraba izavye cyane cyane aho cyo gihugu giherereye ariko kandi nuko namubwira ko Botswana iri kumwe n'ibihugu tazimwo ingorane cyane zerekeye ingene abantu baza baraherekanya baza barabisabisanya ku bibanza ejo y'igihugu mu gutwara cyane cyane rero icyo nshimye avuze nuko mu bindi bihugu cyane cyane burabiriki bofata akarorera kahe kugira ngo bashobore guca kuri iyo nzira no gukomeza intwaro nziza ahantu hose twofata mu bindi bihugu icyo abantu bashobora kuraba ni ukuvuga ko ibihugu byose n'u Burundi burimwo byaspira ku neza yabyo ku neza yabo birongoye bivuga rero yuko akarorero keza arakurikiza hanyuma abantu bakagerageza kuraba ingene bashobora gushyira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zishobora gutuma abantu bashobora kuza barakurakuranwa ku butegetsi hatarinze kuba ingorane nyinshi bavuga gushyira.
Turabashimiye rero naboni abarundi ni impuguke bombi Pierre Claver Nsengiyumva na Emmanuel Nkengurutse baganiye mu kanya na mugenzi wacu Fidel Niyongabo mu kiganiro muri Sanga bavuga cyane ahanini ku bijyanye no kwegura kuwahoze ari perezida w'igihugu cya Botswana Ian Khama weguye mu cyumweru gishize agaha ubutegetsi uwarusanzwe umwungirije ngo akomeze arangize manda ye. Tukiri kare muri ako karere ka Afrika y'Amajyepfo noneho inkuru itugezeho mu kanya nuko uwahoze yarashakanye na Nelson Mandela ni Winnie Madikizela Mandela yitabye Imana uyu munsi mu bitaro byo muri Afrika y'Epfo. Muri mwanya rero tugira ngo tubaze mugenzi wacu Ryan itangisha kumaze gukurikirana ibijyanye no kunirita baruka rya Winnie Mandela uko byifashe. Oriane uratwumva neza?
Ego ndabumva bakoze cyane cyane karekezi nkuko bivuze Madame Winnie yahoze ari umutambukanye wa Nelson Mandela yarafite imyaka 81 akaba yitabye umuremyi aho yararwariye mu bitaro by'i Johannesburg kuri uno munsi wa mbere. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe Victor Dlamini yashikirije ati n'umubabaro mwinshi tubamenyesheje yuko Madame Winnie Madikizela Mandela yitabye umuremyi mu bitaro by'i Milk Park i Johannesburg kuri uno munsi wa mbere tariki 2 z'ukwezi kwa kane. Winnie Mandela yubakanye n'umushingantahe wiwe Mandela Nelson Mandela mu mwaka w'1956 bahava barahukana muri 1996. Hari nyuma y'imyaka 2 Nelson Mandela abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure muri Afrika y'Epfo. Madame Winnie Mandela yaramaze ikiringo cy'umwaka umwe akitswe n'amagara. Umuvugizi wiwe avuga ko yitabye umuremyi ku mutaga buno munsi wa mbere aho yarakikwijwe n'umuryango wiwe.
Turagushimiye cyane Oriane kuba twumva kandi twibutsa ko Madame Winnie Mandela yo kugendera yarumwe mu bagore bimena bitabiriye politiki yo kurwanya politiki bagashaka buhake muri Afrika y'Epfo bari mu ishyaka rya ANC. Birumvikana gushakana na Nelson Mandela byasabaga ko Winnie Mandela nawe aba umudamu uhagurukira urwo rugamba. Ku bijyanye n'itabaruka rya Winnie Mandela tuzakomeza kubagezaho makuru yacu ataha tubabwira ubuzima bwe ku buryo burambuye ndetse n'urugamba rwe mu kurwanya politiki y'abagashaka buhake mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Kuba twumva rero mbibutse ko mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu makuru twabwiye mu kanya kashize nuko abayoboke ba Zebia Ngendakumana bayoboka idini ye mu Burundi ejo abajya ku 1600 ku 2600 baratahutse mu Rwanda abandi bagira kuri 500 babitse gutahuka uyu munsi baturuka mu nkambi zitandukana zo mu Rwanda harimo inkambi y'agateganyo ya Gashora, inkambi y'Inyanza n'inkambi y'Inyarushishi mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ayo makuru turakomeza tugezeho mu kanya kari imbere mu biganiro byacu. Twibutsa gusa ko abayobozi b'intara ya Kayanza mu Burundi baburiye abo bayoboke ko bagomba kugendera ku mategeko y'u Burundi kugira ngo bagire amahoro mu gihugu cyabo. Mu yandi makuru y'ubutaha ku Ijwi ry'Amerika ni mu kanya gato isamoya n'igice. Nongeye kubararika kuguma ku maradiyo yanyu ndetse no kuri za telefone zanyu mwumva Radio Ijwi ry'Amerika mu makuru yacu anyuranye tukomeza kubagezaho. kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbifurije ibihe byiza no komeza kuryerwa na programu zacu.